usiku mche
nabi
wapokutoye watora neza
uyo ni leo nsinyenda kumana icegera cuhorongoye umugambwe Prodebu uyo mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuriko urashimangira kwigisha gutora oya ibwiriza shingiro rihinyanywe abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Prodebu bati no gutora oya kugira nibaye mukire abafashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga w'umugambwe Prodebu
oya izina gwe mukati cyora guhemuka oya izina gwe mukati cyora guhemukira ndataye muri kiyo ratuza yewe demokarasi oya izina gwe mukati cyora guhemukira Mandela yatohaye amasezerano y'Arusha oya izina gwe mukati cyora guhemukira Nyerere yatohaye amasezerano y'Arusha kuri ibyo rero tugutora oya 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 ntidushobora guhemuka
waserukiye abakenyezi bari muri uyo mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe ubwirizwa ryo kwemeza Micheline Odette ati abakenyezi nibo batekera bakeka n'abana iyo ibintu bibaye nabi mu gihugu
basingira ryarizo ibitogwe muze mutore oya kugaya oya muzabura kanyayo mari yose ari mu bwirizwa shingiro ama kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo banyabuterere rero ndabasanze muze mutore oya
icegera cuhorongoye Prodebu Leon Nsengenda Kumana mu kwerekana igituma uyo mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ku kamaro amasezerano y'Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi
ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa agiye kubana neza atarukubiriye ubundi atanya gufatanya gukira atamwana n'ikinono ayo masezerano y'Arusha yumva bariko baratera akageri yatumye mu mwaka w'2025 amatungo atuye ingofero ati mwese mwasome kuganira intambara zigahagarara mugategura ibwirizwa shingiro none mubwiye mu matora murakarorero k'ibihugu byumva intwari ya demokarasi mu Burundi bati niba ari akarorero k'ibihugu bizi gutorera umuti ingorane bifite biciye mu kuganira mu kudusibira baca bavuga bati amahera yose mwarimu dufitiye kubera izo mpamvu nimuyagumye muje yakoreshe mu kwigisha abana kubuntu
iyo ndongozi ikagira amakenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimwo afatira akarorero ku ngingo y'ukugara amaradiyo abiri mpuzamakungu mu Burundi
mwumvise naho twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwarabyumvise wa d'amerika barugaye bibisi barugaye isanganiro bagira bugare erefi bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona nimwona tuti
abantu barenga 1500 barahunze bajanze igihugu aho dutora ngo bagaruke ibwirizwa shingiro rizotuma n'abandi babasangayo bahunga abari mu gasho barenga 1100 bazize ibwirizwa shingiro bagombye guhindura akantu kuko n'icyatoka na bazotura ngo dufashe ubukene turimo buzoca buba ubworo muratusabye iby'ubworo dukomeza ubworo ubusomeri bube murengera indwara z'umurengera inzara y'umurengera kuko bazoca bikurira akarengera isi haba bahari nabo bazoguma bavuga ati abanyagihugu bazozana amahera bazozana amahera ngo naho abanyagihugu bazoyakura ndatugene babayeho mwese nuko muri mu gisagara nicyo gituma ngirango tariona neza abantu barahwereye iyo nguru misozi
umugambwe sawanya Prodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uburi ku butegetsi bwije gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekezo rya 15 kwezi kwa gatanu 2018 umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu ibwiriza shingiro y'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.